kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kuri uno munsi wa gatatu, itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2018, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu nama yaba
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu nama yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, hagati y'inyabutatu igizwe na leta y'u Burundi, ishirahamwe mpuzamakungu HCR, ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu unibijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi yashikirije ko hamaze gutahukanwa impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 200 ku bushake bwabo. Ni mu gihe uyu mwaka honyene hari hitezwe gutahukanwa abangana n'ibihumbi muri aka kanya. Muri kuno kwezi kwa gatanu hari hategekanijwe kuba hatahukanywe abashika ku bihumbi 15 bava muri Tanzania, ariko kuri uno munsi tuvugana hamaze gutahukanwa abarenga ibihumbi 23 by'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania. Ibyo bitigiri tubikesha amakuru tubona ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ibiro HCR mu Burundi. Mbega none ubuzima bw'abo barundi baheruka gutahukanwa bwifashe gute? Ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mu kwakira no gufasha abo banyagihugu gusubira mu buzima bwa misi yose byifashe gute? Twakuye rimwe muri aya mashyirahamwe, ni Caritas Burundi, ni rimwe muri aya mashyirahamwe ariko akorana na HCR na leta y'u Burundi n'andi mashyirahamwe mu Burundi kugira ngo afashe abo barundi gushika mu gihugu cyabo cy'amavukiro no kugira ngo babafashe gusubira mu buzima bwa misi yose. Reka ariko tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yadushikirije mu kwezi guheze ku bijanye n'uko kwakira kw'izo mpunzi zibandanya ku gutahuka mu gihugu cy'u Burundi.
Inyuma y'amanama amaze guhuza ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR, leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ku kibazo cyo gutahukana impunzi, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibandanya gutahukanwa kuva mu ijoro rikuze buca ari kuri uyu wa gatanu gushika ku muhingamo w'uyu wa gatanu nyene, abagera ku 981 bakiriwe mu ikambi y'agateganyo ya Songore ni muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Abatahuka bagaragaza umunezero ntangere wo gutaha iwabo.
Turahungutse mu Burundi, twiyumva ko tumerewe neza kuko mu mpunzi twari, ariko ntabwo twari dufise ubuzima bwiza. Urabona nkanjye ndi umuntu akuze, kurya indyo imwe nayo idafashe ya buri munsi ntabwo byanguye neza.
Je niyumva kamwemwe gakomeye cyane kuko nk'ubuzima narimbayemo nduta, narimbayeho nk'umuntu afunzwe nka kugingurube wifungira mu rupapuro.
Muri abo bahungutse hari abashitse mu gihugu cya Tanzania nyuma y'indyane za politike zo mu 2015, hakaba n'abashitseyo imbere gato. Abemanga icyese ko bahunze imvo z'umutekano muke ntibahuta baraboneka, n'uwabonetse nta gaciro agiha iyo mvo.
Namiye nkugiye mpunga ibihuha nagiye ndumva mugabo ubu giyonda mvugisha ukuri, nabonye umuntu yapfuye cyangwa umvanye intambara yakuze nkabona abawe ko barahunga ari benshi. Sigaye ndi umuntu kare no uhunga kabisa.
Kubera iki?
Uko ndavye ubuzima muriye mu nkambi ntibunga ngo ngaha mu gihugu wacu. Size n'ababyeyi bose ndabasanzeho, umva niko ndarabye ho. sanze nahombye byishi ubwo kuva ngo ndahunze
abenshi bavuga ko bafashwe bagiye gucingero
kora bari bafatiye mu kijiji nyene muri Tanzania ubwo hanyuma nyene umuntu baca bambye ati uhise mwiki gupfungwa cyangwa se kugutwara mu nkambi cyambugate cyako mu mfunga cyane umuntu hari mu nkambi ntangorane kabisa
twari tugiye gupagasa kubera haraho ku mupaka wa ngara tumaze kuri mutwe turimye tugizeho twodusaruye dutashe mu nzira baca baradufata ati none mwe mugiye heti twe turabarundi turatashe baca batubwira ati kuja mu gasho no gutaha muhitemwo kimwe twararevye guhitamwo kuja mu gasho tuzira ubusa tuca tugenda mu nkambi ku nguvu
uyu ashinga intahe ko harabafungwa bakarungikwa mu ikambi y'impunzi babanje gukoreshwa ku busa
cyane cyane nk'abarundi bobo ugiye gupagasa kweri ugafatwa asha ni ibintu bikomeye gose haragasho bakunda kugushiramwo asha barakurimisha gose n'amabava gatono kabwo no gufuraze nabiwe ufa kweri ari baguha isuka asha idapimana santimetero 40 urima baguhaye ibitugu wabahaye ibitugu asulima ku kiboko kuva mu gicero kira saa 8 nyene gutyo gutyo nyene basha uza kugodoka kweri no guhera wawere bamaze kukurimisha wacanyere bagusubiza nyere mu nkambi
uyu munyagihugu avuga ko hari abasaba guhunguka kwemererwa bigateba
biyandikishije umunsi umwe mu kicenda icenda rero umugore aratoha umugore wanjye mu kwezi kw'icenda naye nkabanje ubu umugore yaje avise ninda ubu ni kubyara na byari banyobenye ku telefone kuri kubyara na byari cyawumva ugahinda ibintu byo gutera kuri umugore wawe wumve ngo yarabyaye mutari kumwe icyo se basira Tanzania niko yoza nyambo muri mwandike ivyiza niko yogendera ku tonde rw'abantu yandike umva utsinye bwa mbere usanga batwaye uri nyuma yiwawe nkanje bari basinye manje bose baratashe
abavuga ko bajanwe mu makambi bagiye gucingero bavuga ko kuronderera ubuzima mu gihugu bavuyemo bagiye kubiheba cyangwa babicishe mu zindi nzira
je kweri amwe byosaba ko nshaka kupagasa oya noronderera handi kabisa bisavyeho ngira norondera cyangombwa kaba cyo genda fisi
ubuje wasinzosubira gupagasa nyimbara ubukene buzoba bushikiye nzoguma muhira nkoresha isuka kubabanyi ntacho nzoba muga kuvuga ngo nzongera kujabuka igihugu oya nzicara muhira nkorera iruhande yo muhira nge duke tumbumbe kuko cyo mbonye ndabonye
munama iheruka kuba hagati ya HCR na marete y'u Burundi na Tanzania harafunditswe ko igitigiri cy'impunzi zahora zitahuka kundwi co gwizwa na kabiri yamara bamwe mu bakorana na HCR ere mu gikorwa cyo kwakira abahunguka bavuga ko ikibanza bashikiramo cyasongore kidafise ubushobozi bwo kwakira benshi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze kuri iyo nkuru wadukurikiraniye kuyitahukanwa ry'abarundi bari bahungiye muri Tanzania birumvikana ko hari impamvu zitandukanye zatumye bahunga birumvikana hari ibibazo bahuye navyo vyari vyinshi ariko igikomeye nuko abipfuza gutaha bariko baratahuka kandi ko bariko barafashwa mu buryo butandukanye na leta y'u Burundi HCR leta ya Tanzania n'ayandi mashirahamwe ari mu gihugu nkarimwe mu byo twatumiye mu kiganiro uno munsi shiramwe Caritas turi kumwe rero na Jean Bosco Bironkwa Jean Murantunga ni Jean Nepo Birankora Bironkwa umutumire wacu ni Jean Nepo Bironkwa akaba ajejwe gutanga amakuru mu ishirahamwe Caritas turi kumwe araza kudufasha gutegera bimwe mu byo bariko barakora mu kugerageza gufasha abo barundi bariko baratahuka mu gihugu cyabo mushinga na Jean Nepo ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri sanga allo mushinga na he Bironkwa muratwumva neza ku murongo Alo alo. Ndakeka hashobora ko hari mikibazo muri telefone y'umutumire wacu. Reka turagerageza kumuronka ku murongo wa telefone. Reka tugire. Mushinga nahe muratwumva. Twari tubabuze gato ku murongo. Murakoze cyane kwitaba ikiganiro muri sanga cyo uyu munsi.
Yego ndabumva.
Duhereye kushira hamwe Caritas Burundi n'ukuntu mwa muri ko murafasha impunzi z'abarundi zikoze atahuka muri iki gihe uwo banza ukatubwira ukuntu ishyirahamwe ryanyu rikora muri icyo gikorwa cyo gufasha impunzi z'abarundi mu gihugu ndakeka harimo tere hakirimo ikibazo cha telefone. Reka tumira mate tugaruke turamurondera ku murongo mutumire wacu. Murakoze.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro nkuko mucumvise ni muri isanga ikiganiro mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda hano kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nkuko twababwiye tugiye kuganira ku kibazo cerekeye abarundi bagenda baratahuka bava mu nkambi zitandukanye cyane cyane no munsi turaganira ku barundi batahuka bavuye mu gihugu cha Tanzania. Atwiheza ivyo amwe mu mashirahamwe mu gihugu amashirahamwe yigenga ariko arakora mu kugira ngo bafashe abo banyagihugu gusubira mu buzima bwabo bwa misi yose. No munsi twatumiye ishirahamwe Caritas Burundi, turi kumwe rero na Jean Nepo, akaba ari we muvugizi, akaba ari we ajejwe amakuru mu iryo shirahamwe. Mushinga nahe Jean Nepo, ubu muratwumva ku murongo?
Ndumva neza.
Ahego, ubu turumvikana neza. Murakoze cyane kaze mu kiganiro muri isanga.
Yego, murakoze namwe.
Mbere yuko telefone zatambiye kutugora nari mbajije nti mwobanza mukatubwira ukuntu ishiramwe ryanyu ishiramwe Caritas Burundi rikora mu bijanye no gufasha impunzi gutahukanwa no gusubizwa mu buzima bwa misi yose, ingene mukora mu gihugu hagati mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Bwa mbere nuko bamenyeshe nuko ishiramwe Caritas Burundi risanzwe rikora icyo gikorwa cyo kwakira igihugu cyose. Nizo andere kubikoresha wari cyera ko nibiri ikora ubutumwa bwatanzwe na Nigeranda Papa, aho asaba amakarita yose y'isi yose kwakira neza abantu, gukingira impunzi, kubakira neza mu kibanza gikora kuko kuko mabizi cyose ya mama yatandukanye muri byo seze ya Rugi rero no mu ntara za Makamba n'ahandi atari hake bakorero Caritas mu kubikora kuba cy'ukundo kandi gateza kuraba ko abo bantu iyo bashyitse iyo bagiye bakiriwe neza mu kibano. Ariko rero uko mwana bivuze iki gikorwa ahanini gishyitse n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR rya kirimunzi Caritas Burundi kikora irahereza ibyo mpuza bihungutse uburyo bwo kubaho ibyo n'ibifungurwa bikenya n'amafaranga ashobora kubafasha gushikira kuba mu kibano cyabo. Ariko nkuko mubizi umuntu ahunga wese abakeneye ibintu ari bike, hari byinshi abakeneye.
Ego nkuko mubivuze, muraza kutubwira idonido ya bimwe mu byo mubaha aba banyagihugu iyo bashitse. Muravuze ko mukorana na HCR, ibitigiritwa ronse ku mbuga ngurukana bumenye kuri site yabo ya internet, bavuga ko bakiriye abantu benshi cyane barenze abo bari biteze kwakira muri iki gihe kuva mu ntango y'umwaka. Bavuga ko mumaze kwakira nk'abashika ibihumbi 23 barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitatu amajana 890. Ni ukuvuga ko mwakiriye barenga abo mwari mwiteze kwakira bagera ku 15,000. Abo banyagihugu bo babaronswa ivyo musanzwe mutanga, utubwira ni ivyo ari vyo musanzwe mubaha iyo bashitse mu gihugu?
Kuko mwavuze nibyo ubwo buryo butangwa n'ishami Caritas, butangwa bubwe n'ishami HCR na PAMU. no kuvuga harimo zibufungura ufungura bizye ni ubugori n'ibindi bitse umuntu akaronka ufungura hafi neza tatu ariko baratanga kandi ni buryo buryo bw'imbirengirenge kumuntu akuze n'imyaka cyangwa
ntitwari twumvise neza mwasubiramo ije gitigira cy'amafaranga telefone yisaye nk'icitse
cyangwa umuntu yashyiramo hasi bajyasanzwe n'amafaranga y'ingirimbi umuntu akuze umwana ari munsi y'imyaka 18 aronka 35 iyo aronka arumva rero bizana n'ingene umuryango ungana umuryango urimo abana n'abakuze barahendera bashatse baronka yahasha bifitemo ayo mafaranga
no kuvuga umwana muto aronswa ibihumbi 30 by'amarundi
35
by'amarundi hamwe ukuze 70 by'amarundi ibindi mubaha bijanye n'uburaro hoho mubafasha mute
yego nuko nayo byose byose tamani ha ishamwe hase harimo ibyo harimo umugu harimo yende kufuka ndimo amahema harimo no kuzuka kwambara abakunda kumuntu akabamo ibintu bakenyezi amahema kuko kureso kumuntu afite cyo kufasha ko kuba
birumvikana telefone yarisa nisubiye gucika gato ariko twizere ko biza gukunda tukaguma tuganira ku murongo birumvikana murabafasha amafaranga imfungugwa amahema ni kumbure ni impuzu bashobora kwambara bavuze ko imfungugwa zishobora kumara nk'amezi nk'atatu none mwiteze nk'abandi barundi bangana batebo bari ku rutonde mukorana na HCR bo bari ku rutonde muri uyu mwaka mwiteze kwakira ni nk'abangaye
no mana bizuze mu ntango iharuro hanini byashikunisha mwashe kuko nibyo bisanzwe riri mu gihugu cya Tanzania n'igerera ibintu iharuro by'abataha katanga hari indi ariko ahanini yaga ko cyari kibazo kwishyurwa n'isha mu
Rwanda
yaba muri Tanzania no mu Burundi bwebwe ibikora byinshi iharuro twabihawe n'isha mu Rwanda kongwa se kuko nibyo bisanzwe biko cyane mu makambi yo mu Burundi ari Tanzania n'ibyo bimenya neza abagiye gutahuka twibwira kumbure ni mu ngizi byashaka kudoboneka abana naba bako ibyo biharo bitomeye neza mu yaso
murakoze cyane gose none zimwe mu nzitizi ngo muri kumarahura nazo muri iki gihe nizihe gikorwa cyo kiko kigenda neza uburyo baronswa burahari igikorwa cifashe gute muri iki gihe kwakira impunzi
ico novuga nuko guko mwabyumvise ishamba z'amahanga asere byaragerageje kurondera ibikeneye kugira ngo bahatije ibintu biriko birakahuka ariko urabona nkuko nagize mu ntango umuntu ahungutse bakenera byinshi urabona n'ibyo baronkutse byo gufungura n'ibyo kwiyorosha aho bashyitse ariko aho basubira urabona ari usanga akazi kumbere karabomotse aho ugasanga ni gufungura mu nyuma iyo myiseze hari ikibazo cy'ubukene basanga mu kibanza basanga aho bagiye hakaba n'ibindi bibazo kumbure abana usanga baje ari batonya hari n'ibindi bibazo usanga bijyanye n'ubukene ibyo mu gihugu gifite kuvuga ko muri make nije kubona kuko iruhande y'ibyo mu gihugu gifite birashyika iwabo mu ntara hanyuma karitasi urundi rero kubera ko ifite ishyika hagati mu kibano irabona kumbure izo mizi n'ibyo zibayeho ubukene baba bafite nacyo gituma karitasi igerageza kubirasaba n'abandi bashobora kugira icyo bafasha ndetse mbere n'andi mashami yandi makaritasi mu bindi bihugu yagerageza gufasha kuvuga nka serivisi yo gufasha ndetse na karitasi kugira ngo bashobore kugarukira ku bindi bihugu bimwe urumva ko haba hari ikibazo naho ibyo shami hasi byagezeho igoye ikindi mu gihe cyo kubaho
murakoze cyane turaza kuraba mu kanya kari imbere kandi ikindi muhimiriza kumbure abantu mu kibano canke muri leta canke ahandi bobafasha muri iki gikorwa murimwo gihambaye cyo kwakira abarundi bariko baratahuka muri iki gihe kiro ni kiganiro giha ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika nabo nyene bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro reka tuje ku murongo wa telefone twakira uwa mbere Innocent wiriwe neza uduhamagaye uri hehe
Yego muri wadega mu gisagara cha Bujumbura mu Kanyosha.
Uraho neza.
Yego turakomeye turashimye.
Ndugakwijamba.
Yego ne kubona abarundi bimirije guhunguka cyaneza cyane kandi tuzaba bake. Tugasaba yuko n'abarundi rero bacu boza ari nka benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko igihugu cy'iwacu kiriteguye kuko nta ntambara iriho kuko kiremeye kire yuko tuzobakirana n'ukwezi batoza mu mihana neza ama tugasaba yuko nabo baba bishoboye bose n'ababyumvamo bose bakwiyandikisha ari benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko wabona ubutwemije n'amatora tukise kubirana n'amatora bari ne mu gihugu cyacu aha mu gisagara cya Bujumbura tukise kubirana no kubakira cyane.
Urakoze cyane Jean, urakoze cyane Innocent. Reka twakire witwa Jean-Claude. Amahoro neza Jean-Claude, uratwumva?
Ndamukurikiye gatanu kuri gatanu. Ndingoboka Jean-Claude, ambasaderi wanyu ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Gashana mu kagari ka Kerwa, ni mu mudugudu wa Rema ya mbere. Mbanje kubashimira ku kiganiro mutugezaho muri Isanga, kitugezaho amakuru meza cyane avugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'isi. Ni ibintu byiza cyane tugomba kwishimira nk'abakunzi bacu, kandi nabwo tukaba twishimira ko mudomo ngo tukabasha gutanga amakuru avugwa hirya no hino duherereye mu ntara z'igihugu.
Murakoze namwe kubandanya mukurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu.
Ubwo rero nuko risanzwe nyine abaturanyi bacu b'Abarundi, dore ko tunahana imbibi hano mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni ibintu byiza cyane kuko baraje turabakira nk'abantu bahunze, kandi tukabakira nk'igihugu umutekano n'amahoro n'urukundo. Baraje turabakira, leta ishinzwe hasi bageza aha babateganyirije kubakirira, ariko ubu ngubu tugomeza natwe kubafasha nk'abanyarwanda badusanze mu gihugu cyacu. Nta nzara bagize, asheri nayo akomeje kubafasha, natwe tugira gutya nk'abavandimwe basanga twejeje imyaka, natwe tugomeza kubafasha tubaha ibyo kurya. Ibintu biba neza cyane, dore ko bamwe baratawe utungo bagarutse mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abandi nabo bahisemo kuza turaturana, ubu baratuye turabana mu midugudu. Mbega nta kibazo kirimo nk'abaturanyi bagenzi bacu, kandi bishimira natwe kuba twarabakiriye. Ntabwo bari buze ngo tubamagane kuko bari bahunze batugana nk'igihugu cy'u Rwanda, natwe turasha kubakira.
Ni byiza
cyane rwose.
Ego, birumvikana kuba
rero bamwe baraje, abandi nabo turaturanye n'ubu, nuko mumamagaye nuri kumwe nabo hano nari nagiye, ariko nabivuguwe n'umwe mukabasha kuvugana nawe w'umurundi duturanye hano wasigaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rwose tubaha imirimo bagahinga ibyo kurya, mbega nta kibazo kirimo. Uje tugana azanywe n'amahoro, turamwakira tukabana mu mahoro.
Muri kumwe none ngaho uwo murundi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda?
Turi kumwe, ariko ubu ngubu nkuvugisha ntabwo turi kumwe neza, harabona ni inagiye. Sizi ko nabashe kubagukana njye n'undi umukunzi wanyu, najya nkuraho urushinge mba mbakurikiye karuri gatanu.
Urakoze cyane Jean-Claude. Ego,
wenda nyuma y'isaha bwo najya kugira namugezeho, namubaye ku kiganiro kiba cyarangiye.
Ego, ntihakunze.
Ndamubwira ko twavuganye rwose n'abagenzi be b'u Burundi, twavuganye nkababwira ko tubafite ari amahoro, nta kibazo ari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa nta kibazo.
Ni byiza cyane, birumvikana Jean-Claude ko muri kumwe murafata Abarundi.
Hari n'umukunzi w'ikiganiro bita Ruhu Rwindabijabana, nawe turamutegereje kugira tubwire uko bimeze i Kigali. Amakuru yari ari kuva hano mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba nayo.
Yego,
tumaze kubashimira by'umwihariko abanyamakuru bose ba Radio ya Amerika babasha kuduha umurongo tubashe gutanga amakuru, nabo bakomeza bagira ibihe byiza n'imiryango yabo.
Urakoze cyane Jean-Claude, birumvikana ko gufatana mu mugongo ari ikintu gihambaye cyane, cyane cyane ko kuba impunzi aba ari ikintu kitoroshe, n'ubuzima buba butoroshe, ariko birumvikana ko ngaho mu Rwanda muri ko muragerageza uko mushoboye kugira ngo mufate neza cyangwa mwakire neza Abarundi muri kumwe. Tugarutse ku mutumire wacu Mishinga Nahe Jean Nepo, tugarutse kuri Innocent yavuze kuko bakira Abarundi neza bene wabo iyo batahutse hari ibikorwa kumbure nko mu kibano twovuga mu gifaransa volontariat umunyagihugu yokora kugira ngo afatanye yifatanye namwe kugira ngo abafashe kwakira abo barundi baba batashe bimwe mu bikorwa bo bafasha ni nk'ibihe kumbure ko uburyo bushobora ko ari buke mu kibano ariko bakavuga bati twokwitanga tugafasha mu bikorwa bimwe bimwe ni nk'ibihe bufasha
rebe nizo ugiye uko nabivuze uhereye kuri ubwo butumwa bwa papa havuga ati asaba isi yose kwakira neza gukingira uhagaciro no gushikana mu kibano uwo muntu ni kuvuga ni ibyo papa yavuze ati mu Faransa ngo partager le chemin avec les migrants je veux dire yuko nani wacu mu kibano naho hari ubukene impunzi itahubutse hanyuma ikakizwa neza ishitse mu kibano umuntu wese yateza kumenya ko umuntu amwakirana iteka akamuha agaciro nk'umuntu mu kirundi bavuga ngo urusatu mu mahoro cyangwa ngo y'abantu bumvikana ngo urusatu imbaraga kubishuka batanu kuvuga ko hari ukumvikana akaba n'urukundo akibuza ko umugisho aterereye uwo muntu aba yahungutse rero twebe nicyo tubona duhamagarira na cyane cyane abarundi bose kumva ko uwo muntu atahutse akamwakira neza ntihagire udakufata ngo uyu afite ibyumviro cyangwa ibiriya ariko amubonemo ikiremwamuntu afite agaciro ntangere yubahirize bityo hanyuma afashe no mu kwiteza imbere ahasanzwe aba icyo navuga kuko duhamagarira umuntu wese kwisunga ubwo butumwa papa yahaye amakaritasi yo ku isi yose kwakira impunzi nabo bose baguma baca bagenda mu gihugu cya Kenya kubera ingorane kubera umutekano muke kubera inzira n'ibindi bituma abantu benshi baba bari kubarahunga
none nk'abo baba baratahutse bakakigwa neza mu kibano bimwe mu bibazo kumbure bashobora guhura nabyo baratashe no gusanga kumbura nk'itongo ryabo ryarahawe n'uwundi muntu canke ryaribwe ibintu nk'ivyo hari ivyo mubona abarundi bariko baratahukanwa bahura navyo ibazo vy'amatongo aho barima hari ibazo nk'ivyo vyibonekeza cyane
ubwa mbere nuko ikibazo cy'amatongo mu Burundi urabona ni ikibazo gikomeye cyane urabona igihugu cy'Uburundi ni igihugu kiri ku birometero 27 kwadarato ku bantu barenga imiliyoni 11 kuvuga ko twese impunzi n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu icyo kibazo cy'amatongo kiraboneka kuvuga ko ikibazo muri rusange gikomeye cyane nta biharo dufite kumbure bikano kandi byerekana ikibazo cy'amatongo mu mpunzi ariko ikigaragara ni uko icyo kibazo gisanzwe kiriho mu rusange mu gihugu cyose gusa ubu ntabwo tuba tukiharwa uwo wafite itongo kubera agize iki mugabo urumva ko ikibazo gisanzwe kiri muri rusange mu gihugu cyose ushobora kuba intambamyi ku mpunzi ziba zitahutse zisanzwe ziri mu buryo bubi ntayo nabi ni ikibazo yaba mu isanga abarundi bose kandi kitoza kure n'impunzi
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turihweza ubuzima bw'abarundi bariko baratahuka bava mu gihugu cya Tanzania cyane cyane ko ariho ibitigiri byinshi ibitigiri binini bigenda biratahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko muri kino gihe turi kumwe rero n'ishyirahamwe Caritas riko rirafasha ryifatanyije na Leta y'u Burundi HCR n'andi mashyirahamwe mu gihugu hagati ariko aragerageza kubafasha gusubira mu buzima bwa misi yose turikumwe kandi ku murongo n'abanyonyi biradijwe ijya Amerika nabo nyene bafise ibibazo n'ivyumviro gushikiriza kuri kino kibazo twakire uwitwa Leo Cargo ratwumva
ndabaramutse ngaho muri studio z'ijwi rya Amerika
amahoro neza uraho
ego ndakomeye ubu tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogo
byifashe gute Makamba barundi baratahuka cyane bava muri Tanzania ko hegeranye n'igihugu cha Tanzania
ego sitindeshere ntara ya Makamba cyane cyane ngamuka igoro nkerereye turabona abarundi bari barahunze ariko barahunguka bagaruka mu gihe guca amavukiro ariko ingorane zozo bahura zibuze na cyane cyane akabazo nashaka kubaza uwo mutumire arongoye Katas nashaka ndamubaze yuko koko iyo abahungutse bo baba bashikanye ku mitumba bo babaye ko kuko iyo turiko turaraba nabantu bashika tubona yuko ivyabo usanga biba byarasambutse haba nk'amazu cyangwa ibindi tukabona yuko basika bakamara igihe batararonka aho bashobora kukika umusaya tukabaza ati none koko amashyirahamwe cyangwa na leta y'u Burundi iba yabafashije gushika aho hantu kubera ikitabitaho turetse ujya munsi baba bashikanye ku makomini ukamenga ntibasubire kwibukwa ako nakantu tubona yuko gahaze ngaha muri komine ya Kayogoro turababona koko ko usanga babaye mu buzima butoroshye icyo ni cyambere noshobora kuba novuga
abo mubona bari mu mahema cyangwa bari mu ngo zabo bashikiyemo bari hehe neza na neza benshi abubona
ego abo tubona bari mu ngo zabo hanyuma ugasanga bari mu tuzu tw'amahema cyanke inzu zabo usanga zari zarasambutse bakiyungunganya mu ngo ugasanga ntizishemeye yuko ubona yuko zari zikwiye kubamwa abantu uko za ubwa mbere kare cyane tubona yuko babuze nk'ibisakazo kugira ngo bashobore kuba ahantu ko kuba tutina hakiremwa muntu koko nkuko bari bahasize kuko dufashe nk'aba bari bahoze muri 2015 n'abantu twovuga yuko bo baba batari bwa inzu zabo zitabwo bazari zasamutse ariko zarabomaguritse tukabona yuko bari bakwiye gufashwa
birumvikana leo kango utamutumire wacu abigerageze kubishura murantunga local go mushingana ye jone paravuze ku kibazo caho baba mwavuze ko mubafasha mukabaha amahema hari ibindi byo gusakaza amazu aba basanzwe bafise amazu yabo muwa mubafashisha
murafresane ugambe nagomba nkosore gatonya yavuze ndogwe Caritas na gato ngeze makuru muri Caritas
ye
barongoye Caritas ikindi cyabuze kujanye n'amazu yasaba usanga bashitse batangwa mu mazu asambutse nizo cyabuze ko ari kibazo gikomeye ikiza mu kibazo bihungutse usanga hari ibibazo biboneka nibyo yavuze ko ari mu Kayogoro n'ibiro biboneka ko ari imwe mu makomine ahungutsemo abantu benshi icyo ni ikibazo kiboneka ku bantu benshi baba barahungutse anga aho baba ubwaro bifashe neza turabibona ariko ugasanga uburyo kenshi na kenshi bishoboka kuboneka ariko natwebwe kubera ko kumva ko ari kibazo kiraje shinga turageza gutabaza abasanzwe bafasha ishami Caritas kugira ngo ari wogira icafasha ariko ikindi nuko twazuze mu ntango nuko iyo abantu bari hamwe y'abantu bumvikanye bashubwabo nyine gufashanya kuko ariyo ubushobozi usanga buri mu kibano ugasanga abantu bagiye nabasha kubafatanya na hagati yabo iyo abantu kuko nabivuze bamaze kumva ko umuntu ari mu nzira kumwakira neza bakamushikana mu kibano bakamwiteka no kuvuga ko n'ubushobozi bwa mbere bibanza kuva muri community imbere y'uko umuntu atabaza n'abandi bashobora kugira icyo bafasha ariko turatubona ko icyo ari kibazo gikomeye cyane ndetse twavuze ko ibibazo bikomeye cyane nizo kwakira n'abantu bimujyanye no kubaho kw'abantu mu by'ubutunzi mu gufungura n'inyuma bamaze gushika mu kibano cyabo
urakoze cyane rwose reka twakire n'uwitwa Elisa uraho neza
muraho Diane
Oriane
sorry
nta kibazo turafise amajwi ashaka gusa
ego ugambe nagumva kwanza nshimire iryo shyirahamwe Caritas bakora ibikorwa byinshi byiza cyane atanyungu n'imwe baharanira kuko babikorera abarundi bene wabo ni byiza cyane turabibashimira ariko ngiriye ko mvutura nagomba nunganiye uriya muntu yaraje kuvuga cargo yaraherereje gushikiza kirya cyumviro cy'iwe mu by'ukuri birabonekana ko abantu iyo bamaze guhunguka bavuye makambi y'impunzi bakagera mu Burundi baritabwaho mu minsi ya mbere bagishika bakakiranwa urukundo ni vyiza cyane ariko kandi iyo bamaze gushika iwabo nta byinshi amakuru yabo ntasubira gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane ingene ubuzima bwabo uko buragenda cyane cyane ko bagaruse gutangura ubuzima bushasha nk'akarorero kihuta hariho amakuru y'igihe gucanga ku radio y'igi d'America y'abantu bigeze guhunguka bavuye muri Tanzania baje bihunguye mengo hari mu ntara ya Cibitoki aho bavuga ko abantu baba mu kazi gatoni nka kimetero zibiri kuri zibiri ari umujyango w'abantu 16 gishakajwe amashashe n'amahema no kuvuga urumva nko umujyango w'abantu bangana uko baba mu kazu kangana uko ntabwo mu byukuri byari bishemeye bari bakwiye kuba mu nzu nziza sinzi igituma bataronse uburyo bwo kuba mu nzu nyariko menga amakuru avuga yuko bagifise ingorane z'amatongo bivanye ko batari abatunganiriza gusa nanise akabazo kamwe naguma mbaze uwo mutumire kuri icyo bitewe n'icyo kintu cy'abantu baba bamaze gushangaho mu gihugu mbega hari harugo bakurikirana ngo bamenye ibibazo bafise kugira ngo bashobore kubashikira imbere mu butungane biba ibibazo bafise byo biba ngombwa ko bikimugwa n'ubutungane hari cyo babafasha kugira ngo babashikire imbere babavugire hanyuma akakabiri nagomba mbaze ni kubijanye na ndibuka cyangwa nkiri mu Burundi hariho imigwi wasanga nko kuri Centre Jeune de Kamenge hajya ibujumbura mu Kamenge hari gihe byashika usanga nko muci abajene baritoye bakarondera liste y'abapfakazi bakagenda bakabashyaturira amatafari bakabubakira hanyuma bakaronka n'imfashanyo y'amabati bakabasakarira mbega ibyo bintu biracakogwa nimba bigikogwa byo abantu abo bantu bahungutse bavuye mu Burundi bategiraho bakikumusaya bobo ntacu bobiyumvira ko bakabafasha kuko nabona umbumengo barakeneye ubufasha murakoze byari byo nagomba gushikiriza
murakoze cyane Elisa ku kibazo n'icyumviro cyawe tushishikaye mushinganahe Jean-Paul po ibibazo bya Elisa na Leo Cargo bisa n'ibijanye n'inyubako zaho bashikira kuri ico kibazo nyene ni ikiringo kingana gute mugerageza gukurikirana abo bantu iyo bashitse mu gihugu akagira ko Elisa abaza niba Caritas yoba ifasha mu bijanye no kubafasha mu butungane iyo babuze amatongo yabo canke harimo matati mu matongo yabo
ubwa mbere nuko kuko nabivuze Caritas onareho Caritas mutumba akaba na Caritas muri paroisse akaba na Caritas muri diocese akaba na Caritas y'igihugu abo rero bababona ibibazo by'abantu aho barasikiye nicyo gituma iyo hari ikibazo nk'iki bafasha mu rukundo kugira ngo icyo kibazo cy'umuntu umwe kimenyekane gishobore gukorerwa umuti navuga ko hari ubutungane bwashimiti nyinshi ariko no kumenya yuko ubwa mbere iyo hari ibibazo mbona n'abindi mu barundi benshi ko iyo hari ibibazo kenshi baritura abarongo imibano kristo barabantu nta makemwe aho baba abore barafata cyane mu gutunganiriza abantu mu kibano kuko baba bizewe na bose ikindi yavuze numvise ikomeye cyane ni yavuze ati bwarabatera ugasanga nk'ahayi muri santajene kaminga urwaruka wagiye hamwe rurateguye gufasha abantu haba mu kubabumbira amatafari mu kwegeranya uburyo izi ni zo tukunda kuvuga yuko bwa mbere ubushobozi buba buri mu kibano mbere yuko ubundi bushobozi buva hirya kuko hari ubushobozi bwinshi dufite natwe dushobora kwishoborera cyane cyane iyo tumenye yuko dufite dushobora kwakira neza uwo muntu tukamuha iteka tukamufasha kubaho tukamufasha gutera imbere izo rero nizo duhamagarira umuntu wese ndetse mbere n'uwuza ava hanze akaza gufasha ubushobozi buba buri mu kibano naho kenshi bwarengewe ariko abantu bamaze kumva ko abarundi bamaze kumva ko tugomba gufashanya tuza kubahiriza umuntu wese tumva ko hari ibibazo bimwe bimwe bishobora gukemurwa nk'ibi byo kubaka bakarondera ibisakazo n'ibindi umuntu akamenya ko hari n'ubushobozi
murakoze cyane tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Kobas kibazo cyangwa icyumviro Kobas uratwumva
yego ndabumva
amahoro neza
amahoro
Yego muduhamagaye uri hehe hariya karuru ahantu nivyo ariko ahantu uri hariya karuru abana bariko barakina cyane ndashobora kutakumva ariko duga ku ijambo
nagera ndamubaze ese nk'umuntu yihunganye atacuwe na seri nyine bamufasha gute nayo ne kwa bakina nko gufasha kubera nabo baba yarahunze sinzi ukuntu ibyo baba babiteguye
uyu muntu kumburaga akava mu ikambi akitahana mu gihugu wenyine kubwiwe
batamucuya nyine akitahana sinzi nka twebwe tuba nyine tudino mu Rwanda nyine ari gihe tubona byo butabiba bitarimwe umuntu agashaka nko gutaha sinzi rero yatashe kuno bagufashe nk'ubitahanye.
Kibazo ciza ko basi kibazo ciza reka twumve umutumire yagerageza kudufasha mushinga na Jean Nepo kibazo cereke abari mu Rwanda bifuje gutaha ku bushake bwabo ariko ntatahane nuko gutahukanwa n'amashyira mu bwa kitahukana Caritas iramwakira iramufasha bigenda gute. Yoba ifise uburyo bwayo butari ubuva muri HCR yoba ikoresha kumbure mu gufasha haba izo mpunzi cyangwa abarundi basanzwe mu gihugu bashobora kuvuga batireka dukoresha ubu buryo mu gufasha umuntu runaka nk'uyu onye abaje ava mu Rwanda ari wenyine ntari ku rutonde rw'abatahukanywe hari uburyo muba mufise kumbure mushobora gufasha nk'ishira hamwe
ubwa mbere nabwiye Caritas n'icyamugiye kirya Katolika hanyuma izo nzego zikatwikorera ndetse ibyo hamwe n'andi mashami ya Katolika yafatanye mu kwegeranya ubutumwa bwa Kristo bagafasha mu migambi itari mike bagafasha mu bindi bijyanye n'izindi ngorane n'izindi ngorane ziri mu gihugu kuko kose uburyo hamwe n'andi mashami na Caritas bafatanya na Kiliziya Katolika iranga ubundi buryo bashinja abakene n'abandi bantu bafite ingorane.
Ku bijyanye na ni no gusubira mu mashuri nk'abanyeshuri bava mu bindi bihugu mubafasha bate bobo kugira ngo basubire mu mashuri bigenda gute iyo umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa ashitse mu muryango hariho ukuntu basubizwa mu mashuri bakaraba aho bageze mu bijyanye n'inyigisho bahabwa bigenda gute iyo bana bashitse mu gihugu baca basubira mu mashuri ubwo nyine
n'abatanga gutahuka umwaka ugeze hagati ibyo ni ikibazo bari kutugaragaza ibintu byatahutse dukeneye kugira ngo n'ubushobora icyo afata kubera ko icyo afatira ko ariko urumva ko nk'uko nabivuze ni bimwe mu bibazo bishyira ku ishuri gushyira ku kubaho mu buzima bwa minsi yose icyo ni kimwe kwiga gufungura kugira uburenganzira mu bintu bitandukanye urumva ni ibibazo kumbure bimwe twavuga mu bibazo navuga socio-economique ibibazo byinshi bigarutse mu Burundi naho bazapfuye mu buhungiro bimaze imyaka n'imyaka kandi bimaze iminsi minini byavuze mu buzima bwa none zimeze neza mu buzima bw'igihugu hari ibintu byinshi bikenewe kugira ngo bajye kubaho byaratinze n'indengemifaransa.
Ya birumvikana ko ibyo bakeneye ni byinshi cyane n'uburyo kumbure baronswa nk'uburyo muhabwa na HCR mubaha abo banyagihugu mwavuze ko nk'umuntu akuze aronka ibihumbi mirongo indwi sinzi kumbure mushobora kuba mutaragira amatohoza canke ubushakashatsi ayo mafaranga ahanini musanga bayakoresha iki bagurisha ibikoresho byo mu mirima batangura amashirahamwe batangura ama business mashasha amafaranga hanini kuri mwebwe mubona akoreshwa gute kuri izo mpunzu zitahutse
bwa mbere ndabira kumenya neza icyakora inyuma ariko urumva gikuru ni uko kubera ko abakeneye ibintu byihuse bwa mbere byo kubaho bazi ko mu rusange ni za nkenerwa kenshi umuntu akunda umuhinga yitwa Maso nyine amapeji asumba akundana abonye ati icyo guhusa n'izo bintu benshi babikora nibyo uwinje mu umwe ndabwo ni safari ziratandukanye ariko urumva ko
ndumva ko telefone irikiragorana gato reka tugerageze tudukure ku murongo twongere tukugarure abanyonyi biradijwe rya Amerika mutwihanganire ba radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi n'abakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwo twumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva misi yose turi kumwe n'ishirahamwe Caritas Burundi turiko turagerageza kuganira ku buzima bw'abarundi bagenda batahuka bava mu nkambi z'impunzi cyane cyane muri Tanzania aho ibitigiri bitari bike by'abarundi kuva mu ntango z'uyu mwaka byabaye binini cyane bari biteze ko ishirahamwe HCR n'amashirahamwe bikorana nka Caritas bari bafise ku rutonde nk'abantu 2015 bashobora kuba barakiriye kugeza ubu ariko bakaba bararengeje ko ibiharuro dufise hano tubona ku mbuga ngurukana bumenyi ku biro vya HCR mu Burundi bamaze kwakira abarundi barenga 2023 birenga no kuvuga ko igikorwa cyo kwakira impunzi mu Burundi kibandanye kandi abantu batari bake bagenda batahuka rero tukibaza muri kino gihe ubuzima bwabo barundi bwifashe bute bakigwa bate mu kibano bimeze gute rero ishiramwe Caritas rimwe mu mashiramwe ari karafasha muri ubwo buryo nibo turiko turaganira tukaba turi kumwe n'umushinga nahe Jean Nepo bironkwa akaba ajejwe kumenyesha makuru mu ishirahamwe Caritas turiko turaganira kandi n'abanyanyi bijwe rya Amerika ku murongo wa telefone ku site yacu internet muratwumva naho nyene ni adresse ni VOA radio yacu makuru arabandanya yumvikana kuri iyo site yacu no kubafise ibibazo vya shortwave murumvise aho mushobora kuturonka abafise ibibazo vya FM mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda ariko muratwumva kuri FM ni 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa 88 n'ibice bitatu turi kumwe rero n'umutumire nko tubibabwiye mushinga na Jean Nepo nkuko wavuze inzitizi ni nyinshi ku bantu batahuka ariko mwavuze ko hakoreshejwe urukundo no gufata abo banyagihugu babatashe mu cubahiro cabo n'ukuntu mu rukundo ibintu bishobora kugenda neza abakenyezi nabo nyene bashobora kuba bafise abana bato bato bimwe mu byo baronswa bagishika byo bari nk'ibihe bibafasha mu kibano gutangura kubandanya ubuzima bwawe
ku bakenyezi nizo hariho ari ibintu baronswa bijanye n'ubuzima bwabo n'ubuzima n'abakenyezi ishomeye n'ubuzima bw'asera yabihariza abo bakenyezi kubana hariho bijanye n'ubuzima bw'abakenyezi n'ubuzima bw'abakenyezi kwa mugira ngo abana se kubona ibyo afite bijanye n'ubuzima bwabo hano tunavuga cyangwa ndi kumwe na kugira ngo
Ari umushinga na he Jean Nepo dujijwe gato muvuze tabakenyezi bibungenze nitwumvise neza dujijwe tukumve neza bandanya
ni hariho nizo gesha mu makungu asezero ya tanga ibintu cyane niko kenewe n'abakenyezi ubwabo n'abana izo bizo twaje tukabibahereza
murakoze cyane turabona no kuri site ya cha internet kuri Facebook abanyonyi bashikiriza ibazo n'ivyumviro hariho Etienne avuga ati abarundi bahungutse benshi tubona baratahutse mu gihugu kandi n'ubuzima tubona bwifashe neza. Ikibazo fise kivuga giti ko tubona bamaze gushika mu ngo zabo ubuzima bwifashe neza, abasigaye inyuma muri Tanzania, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, ahabura iki kugira batahuke mu gihugu cabibarutse? Etienne kuri Facebook mu mwishura mute.
Neza ko iki ni cyo cyimwe na gatashimo cyako cyo no cyo uko byinjira umbere bana abantu bivya kwishi imico cyo cyo no gatashimo cyako umbere mwe tarabona ahari uko yumva n'icyo yumva
birumvikana. Muri iki gihe abatahuka twavuze ko abenshi bava mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cy'u Rwanda naho nyine muri ko murabakira nk'uko nyawe nyine bivuze cha Congo, muri ko murabakira nabo nyine ibitigiri bishobora kuba bitangana n'ibyo muri Tanzania, nabo nyine bagenda mugenda mubakira cyo kimwe nk'abari ko barava muri Tanzania.
Nk'uko nabivuze mu ntango nuko icyo gato kwakira impunzi gifite ishya mu makungu hasel twebwe tuzabafata gushyira uburyo inzuzi ahanini nk'uko mwabyumvise abariko baratahuka benshi mu gihugu cya Tanzania n'umunsi ariko baratahuka bariko barashyika ibyo mu minsi yeze hari abaje bavuga ngaha mu gihugu cya Congo kubera intambara zari zibanga mu karere ka Congo. Abo rero isana Karitasi yashoboye gutabaza andi mashami bakorana n'andi makaritasi y'ibindi bihugu kibashe kwaka kwatse nanye ne abari bahungiye ngaho muri za Kongo ari mu ntara za Makamba na Rumonge abo ni bo bashe kuza muri kimwe gihe.
Kuri icyo kibazo ni nyene abarundi canke kumbure n'abanyekongo bagenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi, kuko turumva ko nabo nyene bagenda barahunga ingwano canke itana mu mitwe hagati y'abanyeshamba n'abasirikare muri ako karere, byifashe gute ukwakirwa mu Burundi? Caritas nayo nyene irimo mu mashyirahamwe ariko arakira aba banyekongo bariko barahungira mu Burundi.
Ninguko ataka ngiye ko nibyo Caritas ataka cyane nibyo kwakira kuko yayo yose yayitaho nabwiye ko mu butumwa ifise icyo kuzita za mujyambere kwitaho umukene ndetse mbere nuko nababwiye mwakomeze papa yavuze ko amakarita y'isi yose kwitaho cyane kwakira abantu bahunga abantu baje baragendagenda icyo gituma n'umwe mu mwaka isi Burundi yagize umugambi kwitaho cyane inzu z'abagize ibikombe z'abagize ibihehe mu buryo bushoboka no mu guhimiriza cyane cyane abarundi mu kibano kwitaho kwakira uwo wese abahungutse mu kumwiteka mu kumushyikana mu kibano aciyumva agahabwa n'agaciro hashyitsi wabo.
Radio Ijwi ry'Amerika, murakoze cyane. Isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Impunzi z'abarundi zirabandanya gutahuka ziva mu gihugu cya Tanzania, zirafashwa n'amashyirahamwe atandukanye cyane cyane nk'uko mubizi ikigo cya ONU kijejwe impunzi ku isi HCR rero irakorana n'amashyirahamwe atandukanye mu Burundi harimo na Caritas. Nibo turi kutaraganira kuno munsi kubijanye n'ukuntu bariko baragerageza gufasha kwakira no gufasha gusubira mu buzima bwa misi yose abarundi bari mu Burundi bava muri Tanzania. Radio Ijwi ry'Amerika ku murongo.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi tuliruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika.
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikibazo cy'uyu munsi ni ubuzima bw'abarundi bavuye muri Tanzania batahuka mu gihugu cy'abaca amavukiro cy'u Burundi uko bwifashe nivyo turiko turihweza mu kiganiro cy'uyu munsi twatuko turaganira na Caritas Burundi ishyiramo ririko ryagerageza gufasha abo barundi gusubira mu buzima bwa misi yose turaganira kandi n'abanywanyi biradijwe rya Amerika ku murongo wa telefone turafise Mireille uraho neza Mireille Allô, Mireille, vous êtes où, on va? Mireille, d'accord, le téléphone est immogoye. D'accord, le téléphone est immogoye, Mireille. Tugarutse ku mutumire wacu umushingantahe Jean Nepo bironkwa mu ishyirahamwe Caritas Burundi tuje ku musozo w'ikiganiro mwakoze cyane gose kwakira ubutumire bakire ikiganiro akajambo canke impanuro utanga nk'ishyirahamwe riko ryageze gufasha aba barundi ko barakahe haba mu kibano mu rindi mashyirahamwe mukorana nayo canke leta y'u Burundi nabandi ijambo ni rwawe
murakoze cyane kuba mwadutumiye akajambo majambo make nabashikiriza ni uko umurundi wese yokumva ko ahiteka akakira neza uwo aba yarahungutse cyangwa hari ibibazo binini nibi akamwakira mu kibano akamufasha tugafashanya twe tugwa dushyira imbere ni umutima w'urukundo wo gufashanya gufashanya rero iyo abantu bafashanije hari ibibazo bashobora kurengera kuko ibibazo byinshi bikunda kuronka ni uko haba habuze umutima w'urukundo hagati y'abanyi iyo rero abantu babana bakundana baje inama n'ingingo hari ibibazo bidashobora gushika ku bantu babana kandi bakundana icyo dushyira imbere ni uko dusaba rero umuntu kwakira uwundi hanyuma abonye afite ikibazo agatabarizwa n'umubanyi atarindiriye ko bizova kure bizo gutabarizwa n'uri kure nicyo majambo make noshikiriza
Murakoze cyane gose umushingantahe Jean Nepo bironkwa mwishyirahamwe Caritas Burundi mwakoze cyane gose murakoze no kuyizo mpanuro mutanze kubijanye no kugerageza gufasha abarundi gufasha bene wabo gutahuka mu gateka kabo mu gihugu cyabo cy'amavukiro nubwo babahuye n'ibibazo byinshi kuba mu buzima budasanzwe butoroshe na gato mu buhungiro bakaba batahutse ku bushake bwabo mu gihugu cyabo turagushimiye cyane gose dushimira namwe mwese mwaduteze amatwi ku radio Ijwi rya Amerika tubandanye twumviza akaririmbo kumunywanyi w'Ijwi rya Amerika Jean-Marie niyo nkuru yateguriye radio Ijwi rya Amerika avuga ko ayishima kandi ko ari radio yabazaniye ibisubizo byinshi turagushimiye cyane Jean-Marie niyo nkuru murakoze mwese
ibisubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
mugukerera igihugu cy'u Burundi
yabaye isumizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isumizo cyacu
turashimiye mugenzi wacu Oriane Tangisha.